ukomeje kumva radijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbaha ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kumugoroba. Ikipe ya Dynamo Basketball Club izahagararira u Burundi mu irushanwa rya Basketball Africa League Ball izagera muri Afrika y'Epfo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha.
Kwebwe nk'uko mubibona twabyakiriye neza cyane, twabifashe ko ari intambwe ikomeye cyane ikipe yacu yateye, akaba ari intambwe ikomeye cyane n'igihugu cyacu cyateye, kubera dufata ko na ekipe iserukiye igihugu.
Uyu ni perezida w'ikipe Dynamo Basketball Club, Rukundo Jodasta. Wari umuyobozi utavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Chad Yaya Dilo yaguye mu irasana hagati y'abasirikare ba leta n'abamurindaga. Abantu byibura 24 bageragezaga kugera ku mugabane w'Uburayi bapfuye mu mapfiriye mu majyaruguru ya Senegal ubwo ubwato barimo bwa rohamye. Naho mu ntara ya Gaza, ingabo za Israeli zarashe zica abantu 104 hafi y'amakamyo yarimo imfashanyo kuri uyu wa kane. Hari makuru hamwe n'ayandi twabateguriye, ni mu kanya mugume hafi. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabwiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko bimushotoye yabigabaho ibitero. Inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Uyu munsi kuwa kane, Putin yavuze ko ibihugu bikomeye vyo mu rengero bw'isi bishobora gutuma haba ingwano y'ibigwanisho ruhonyanganda nucleaire mu gihe vyorungika abasirikare bavyo muri Ukraine gufasha icyo gihugu. Yavuze ko leta yiwe ifise ibigwanisho nk'ivyo bishobora kurasa ku matungo ivyo bihugu. Iyo ngwano yo muri Ukraine yaratumye imigenderanire hagati y'Uburusiya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi yari yatanguye gutosekara kuva mu 1962, habaye uruhagarara rutewe n'ibigwanisho vya misile Uburusiya bwari bwashize muri Cuba hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ubwa mbere Putin agize ico avuga ko hashobora kuba ingwano hagati y'ishirahamwe ryo mu bihugu vyo mu burengero bw'isi yishinze kugwaniriza umwansi hamwe NATO hamwe n'Uburusiya. Yamara ubaye ubwa mbere uyu munsi kuwa kane avugira habona ivyerekeye ibigwanisho runyanganda vya nucleaire. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka, Putin afise imyaka 71 muri iki gihe yasubiye gutangaza ibirego yama yashikirije ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifise imigambi yo guca intege igihugu ciwe no kukibuza gutera imbere. Yagabishije avuga ko ivyo bihugu bidategera ingaruka mbi zishobora guterwa n'inyifato yavyo yo kwisuka mu biraba igihugu ciwe. Muri iryo jambo ashikirije imbere y'amatora azi neza ko azotsinda, atekanijwe kuva ku igenekezo rya 15 gushika ku igenekezo rya 17 y'ukwezi kwa gatatu, yashimagije intambwe igihugu ciwe cashitseko ku bijanye n'ubwinshi bw'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire.
Abantu byibura 24 bageragezaga kujya ku mugabane w'Uburayi barohamye hafi y'amajyaruguru ya Senegal ubwo bwato barimo bwibiraga. Guverineri w'intara ya Saint-Louis, Aliune Badara Samba, yavuze ko 2024 yabonetse ku vejo kwa gatatu. Ubwato bwarohamye nyuma yo guhura n'ibibazo by'umwihariko mu gice kimeze nabi cyane cy'inkombe z'amajyaruguru. Ku cyambu cya Saint-Louis, aho uruzi rwa Senegal ruhurira n'inyanja ya Atlantika, hazwi nk'ahantu haba imivumbi ikaze, kakaba n'akarere kabamo ibyondo cyane. Guverineri Samba ntiyavuze umubare w'abantu bataraboneka bari bari mu bwato, aho ababyiboneye bavuze ko bushobora kuba bwari butwaye abarenga 300. Uwo muyobozi yavuze ko habarusimbutse babashije kugera ku nkombe bari bivanze n'abaturage baho, bituma bitoroha kumenya umubare w'abari bari mu bwato. Abantu baragenda barushaho guhagurukira ku nkombe za Senegal. Abo ni Abanyafurika bahunga ubukene n'ubushomeri berekeza mu birwa bya Kanari. Aha niho hari icyambu bacaho binjira ku mugabane w'Uburayi.
Tujye noneho muri Chadi, aho umunyepolitiki utavugaga rumwe na leta Yaya Dilo yahitanywe n'amasasu mu bushyamirane hagati y'abamurindaga n'abashinzwe umutekano. Nibyo Frederic Nkundikije ababwira.
uyo munyapolitiki yagana guweje ku munsi wa tatu igihe abantu bitwaje ibigwanisho batana mu mitwe n'abajeje umutekano nkuko byatangajwe n'umushikirizamanza Omar Mahamat Kedelaye uyu munsi kwa kane. Inkoho zikomakomeye zarumvikanyije ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru Njamena hafi ingoro y'umugambwe utavuga rumwe na leta wa Dilo. Abantu batari bake bari baguye mu bindi bitero byabaye mbere hafi ibiro by'abajejwe umutekano. Ubwo bwicanyi bubaye imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu wategekanijwe mu kwezi kwa gatanu no mu kwezi kwa gatandatu. Ayo matora afite intumbero yo gusubiza igihugu cya Chade mu nzira ya demokrasi nyuma yaho habereye kudeta gisirikare mu myaka itatu iheze. Umutekano usanzwe wasubiye kugaruka kandi abanyagihugu basubiye ku mirimo yabo kuva mu gitondo cy'uyu munsi ejo ku munsi wa gatatu. Ingoro y'umugambwe utavuga rumwe na leta Without Borders urongowe na Dilo yari yakikujwe n'abajejwe umutekano. Leta ya Chad ejo ku munsi wa gatatu nyine yavuze ko abanywanyi b'uyu mugambwe bateye ibiro by'abajejwe umutekano nabo baca barivuna batangura gutana mitwe n'abanywanyi b'uyu mugambwe. Yavuze kandi ko abantu batari bake bahasize ubuzima.
Minisiteri y'ubuzima mu ntara ya Gaza iyobowe na Hamas yatangaje ko ingabo za Isiraheli zarashe zikica abanyepalestini 104 ubwo birukaga bagana ku makamyo yarimo imfashanyo kuri wa kane. Yavuze ko ari umunsi mubi wapfuyemo abantu benshi mu mezi hafi atanu y'intambara. Iyo minisiteri yakomeje ivuga ko abantu barenga 750 bahakomerekeye. Ibyo bibaye nyuma y'uko imiryango itanga imfashanyo irushijeho gutanga impuruza ku kiremwamuntu kimerewe nabi aho inzara inuma by'umwihariko mu majyaruguru ya Gaza. Gusahura amakamyo y'imfashanyo byigeze kuba mu majyaruguru ya Gaza aho abaturage bariye ibiryo by'amatungo yemwe n'ibyatsi bagerageza kwica isari. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Ashraf Al-Kudra yavuze ko abantu 100 bishwe kandi ko abandi bakomerekejwe n'amasasu y'ingabo zafashe intara zibasiye abaturage aho bateraniye mu mujyi wa Nablus wa Gaza. Yabyise itsembatsemba. Uwabyiboneye yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko abantu 1000 biroshye ku makamyo yari hafi y'amatanki ya gisirikare. Yagize ati abasirikare barashe ku mbaga y'abantu uko bagendaga begera amatanki. Uyu cyakora yanze ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano. Bamwe mu banyayisiraeli bemeje ko abasirikare bari kuri amasasu ku banyepalestina bakatazaga bagana ku makamyo y'ibiribwa muri Gaza. Umwe yavuze ko abasirikare baketse ko bashobora kuhagirira kaga. Umuvugizi w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isiraeli Benjamin Netanyahu cyakora yavuze ko abantu benshi bapfuye bagonzwe n'amakamyo ubwayo. Yumvikanishije ko ari nyuma y'uko amakamyo y'imfashanyo yaramaze kurengerwa n'umubare munini w'abantu bashakaga kuyasahura.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wanjye Frederic Nkundikije harakoze kumfasha kubagezaho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu. Amakuru n'ibiganiro vya radio yanyu Ijwi rya Amerika agiye gukomereza mu kare k'ibiyaga bigari ibya Afrika. Abasirikare barenga 240 bafungiye muri gereza y'intara za Bururi, Ngozi, Rumonge na Ruyigi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Leta y'u Burundi yasobanuye ko bafunze bazira kwanga kujya gufasha ingabo za Congo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa MA23. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Amakuru ya Amerika yahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahorero ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare. Bumvirijwe aho bafungiwe ku 12 ku kwezi baracyarindira ingingo ya sentare. Abafungiwe Bururi 21 na mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga. Bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mu Ruyigina Ngozi amasoko yegereye abasoda bafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwa 12 mu 2023. Abo mu Ruyigi 34 bahashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere mu gihe 84 b'Ingozi bajyanyweyo ku maganekerezo ya 2022 na 2023 yuko kwezi nyene. Amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kuburana n'abafunzwe. Abo ba mbere babimenyeshejwe kwa 20 ku kwezi mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru kwa 2022. Nkuko amasoko yegereye abafunzwe yabwiye ijwi rya Amerika abasirikare bakurikiranywe ku byaha bibiri nyamukuru imigumuko no kwanga amategeko y'intambara umwe mu ntwazangabo atashimye ku mwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanga amategeko mu gihe abona ko atamvo canke impamvu zumvikana zituma yijora ku icumu reka na Maître Jean-Claude Niburumusi umukuru w'igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akate Burundi rivugira abanyororo avuga ko abasirikare yemerewe kwanga amategeko sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanki itegeko ahawe n'abamutwara sinsanzwe nzi cyane ibijanye n'igisirikare ariko ndumva ko kwanga itegeko bibaye ari bisanzwe ho hava habakajagari ariko rero iyi itegeko ritanzwe rigaragaramwo kurenga amategeko vyeruye umusirikare arashobora kwanka icyo ahamagariwe gukora kuko anagikoze arahava kagihanirwa ivyo biri mu ngingo ya 31 y'igitabo mpanavyaha cy'u Burundi niko metre ni burumunsi yatwandikiye mu butumwa bwanditse umwe muri abo basirikare niwe wenyene ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko afise umwunganira metre ni burumunsi yasanga ari uburenganzira batwe kuko mu gihe icyaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga umuburanyi yabwirizwa kuronswa mushingwamanza n'inzego z'igihugu General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare cy'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitavye ariko umwe muntu wazangabo ifite ipete ryo hejuru yabwirije ujya Amerika ati nibisanzwe birazwi ko abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanga kurwana na 2023 ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara arabamaze no kwirukanwa mu gisirikare umushikanganji ajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye Alain Tribert Mutabazi yatwishuye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro kubamenyesha amakuru mu kwa mbere 2024 ibyo mubajije nta byabayeho mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufite atomoye uwo muco yatanze ijwi rya Amerika ajya uronkeye amajwi
bo bayitwaye nabi banyije nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho bajya rero baca baheza bakosorwa yisunzwe amategeko cyo ta discipline militaire
Perezida Ibarita ndayishimiye kwa 2019 kwa 12 umwaka uheze yari yabitanze kumuco ndayishimiye ariko aremesha iganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko
n'ubu wagenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe hari abantu hamuruntu runtu ubayi Congo uba Somalia uba Central Africa
Perezida Nshimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bagwa ku butaka bwa Congo barwanya 2023 naho hari ababinebagura asigura ko baba ariko bahangana n'iterabwoba
ingwano n'urukino rwo gupfa wanka gupfa n'ubumusodo cawitahira turatabarana muri Somalia turagenda mbe hoko mutatu baza ngombe ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Africa Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose
mubazi kubuzima kandi harimo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure za Saint David abagabo babuze abahungu mu meza biraheze
kandi yarasanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza kambe mu kurangura imbarakore ku mutumba nk'abavyemeye rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo twumva ati naka yarapfuye naka ntakiriho abagize amahirwe bakagaruka rero nibagina baduhaye amakuru nyine
yatangira abandi bacaye yagiye ku rugamba aho hakujya muri Congo ariko rero inyuma yo yaya meza abiri tumenye ko umwana yapfuye ubutegetsi niho twagiye twumva umugambwe twihanitse ko kizera kigazira ko twogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziranwa gusa
umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Kevin Ndikuriyo yo mu biganiro yamenyesha amakuru y'Ibujumbura mu minsi iheze yaravyiyamirije
nina kera gira bari batsimbonera kuri ari tuntu tudukoko nkuko twege muri maki hari bari ngo umuguta none umuguta wumara ibisi 10 upararanga ngihugutse imbonera kuri zagiye muri EDC kandi zigira byore iki kintu ngo bibabahaye aransumbya amakuru kuko je ntabyo narinzi muri Congo twebwe cyo tugari ingabo z'u Burundi
naho ingabo za EAC zavanywe muri Congo kuva mu mpera z'u 2023 u Burundi bacafise yo abasirikare ugataka ka Congo baharurwa mu batayindwi icyo gihugu cyasinyanye amasezerano na Congo yo gutabara naho uburenganzira ingabo z'u Burundi kwinjira muri Congo uko zivyifuje umusirikare aguye mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'$50,000 by'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amaru undi hafatiwe ku rugero rw'ukuvunja muri banki mu gihe ayangana uko nyene yahabwa leta najeje ujya Amerika yabashije kumenya ku byerekeye abagwa muri Congo kuko atamasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa eroje uri ka neza ujya Amerika
mu Burundi muri komine Mutimbuzi hari umugabo ukiri muto uvura amarozi akoresheje imiti ya gakondo aho aba abantu bamwita muganga inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'umwanyi wayo mu Burundi murayigezweho na Désiré Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratangira hatubwira uyu muganga udasanzwe inkuru nziza Jamari
numugabo w'imyaka 40 yahoze akora akazi k'ubushoferi ava ku mutumba Nsove wo muri komine Mwumba intara ya Ngozi ugeze ku muhana haba ku mutumba Ntegarukari muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ubona abantu batari bake muri ico kibanza bamwe baratunze hanze abandi bicaye kudutebe tureture turi mu kazu akoreramwo Jean Marie Nkurunziza nawe yicaye ku gatebe kisheze imbere yabo hejuru ni ruhande yiwe hamanitse imita koresha muri abo baraho hari bamwe baje kwivuza abazanya abana babo ubona ko bakiri bato cyane baje kubavuza abakuze baje kwivuza ubwabo abaje gusuzumisha ko umuti yabahaye wabakijijishano n'abandi bahagaze bariko bararaba batamariwe akanya gato gahera niko ubona ngaho imoto zururutse abantu hari nabaza n'imodokari zabo abenshi baza n'abavyeyi bahetse abana bakiri bato bari mu rugero rw'inzoya hamwe rero n'imiyabaga n'abakuze haba ku ruhande rw'igitsina gabo n'igitsina gore mu Burundi bimenyerewe ko abavuza bene iyo miti kama araba bahumuye
urabona ko namukuye kwa muganga yari byanze hanyuma wa mwana firamate
cyane cyane ko adacira
adacira urumva bica bigorana abana ako rero mu kugakoresha koresha aka koresha inyuma
abone abagwayi bicaye mu kazu akoreramwo kugira ngo abapime Jean Marie Nkurunziza mu gupima abagwayi bamwituye abwira umugwayi agacira mate ku kiganza ciwe nawe agashiramwo agafu ubona ko gasa n'icatsi kibisi nkuko twavyiboneye ufise ibyo bita ishano nk'indwara ya mate ari mu kiganza cy'umugwayi aca hinduka amaraso ku utari ifise nawe nta na kimwe gihinduka tumubajije n'ibyo byakora ramareba yatubwiye ko ibyo akora ari miti kama
jewe nta kintu gihamuye nkoresha urabona ko nkoresha ibyatsi ndakoresha charbon active iyi niyo duhingura ndakoresha umuti w'ibyatsi kugira ngo uyu ni wo kuvura ibintu by'ishano nkawukora neza nkakoresha umuti w'ifu nawo nyene ukavura ibintu by'ishano cyangwa nkavura igitigu
amaze kutubwira uko twegereye ababanyi abaje kwivuza abaje gusuzumisha n'abandi bibereye mu kazi kabo ariko bigeze kwivuriza iwe bose bavuga ko uwo Jean Marie Nkurunziza abavura bagakira
mu 2020 ishano ryari ryarangiriye nabi ndagerageza kuja kwa muganga hashoboka mbere no muri kirana ragezeyo ariko bakambira ko tangwa rafise hanyuma uyu muganga nyene uwe havuye amba hafi arankurikirana
tubajije kandi abantu bamubona n'abamwivuza ko uyu mugabo Jean Marie Nkurunziza biboneka ko akiri muto atoba ari umupfumu bose bavuga ko atavyo baramubona ko canke ngo agira n'ikimenyetso co bibereka
uyu muganga wacu si umupfumu kandi kitwereka ko atari n'umupfumu ntigera duha umuti utongerewe kandi ibyongeye atuvurira ku mugaragaro bose babona
uwavuga ko ari umupfumu yoba yihenze cane gose
impano y'uwo mugabo ituma yirukirwa n'abagwayi b'ishano batari bake kandi bavuye imihingo yose ngo yayikuye kuba yararihawe bimutera kugira ubushakashatsi
ikikogwa c'ubuvuzi ntabwo nacigiye ngaha nacigiye mu gihugu cy'u Rwanda ndakiga ndahera ku giti ivoka icatsi imana yaremye nkamenya ati igikora muri ubu buryo
tumubajije nimba uko kuvura kwiwe kutagira ingaruka mbi ku magara y'abantu yatubwiye ko imiti bafise urugero bayitanga ko kandi ko imiti kama umugwayi atayifashe nabi itagira ingaruka ku magara kuko iba yavuye mu bimera ahubwo ko yitwararika kumenya nimba umugwayi amwituye yoba yabanje kuja kwa muganga ivyo bikemezwa n'uyu mubanyi wiwe
haraza abarembye cyane kandi niyo barembye ikintu nkunze kumva vuze wewe ababaza ati mwaciye kwa muganga harabamubwira ati ntitwaciye kwa muganga arabarabira nyimba cyo bari iryo shano nyimba cyo bari giki arabarabira hamari buze akenshi abahaye impanuro yo guca babandanya kwa muganga
Jean Marie Nkurunziza avuga ko ubu Uyu mwuga wo kuvuza imiti kama umubeshejeho unamutungiye n'umuryango.
Muri uwo mwuga wo kuvura byukuri umuryango urabayeho na jewe ndabayeho nta kibazo na kimwe ndafise ahantu mba bivanye nuko nakurikiranye uwo mwuga wo kuvura nta ngorane n'imwe.
Ku munsi abamwitura bari hagati y'abantu 150 canke n'abarenga nkuko yabitubwiye uwapimye wese na watangi 2000 by'amafaranga y'amarundi. Urotsi ndwara y'ishano n'isumu ngo hari n'izindi ndwara vura nk'umusipa igitigu n'ibindi.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Kuwa gatanu w'icyumweru gitaha, Ijwi rya Amerika rizatangira kubagezaho urukurikirane rw'inkuru n'ibiganiro byihariye bireba abagore n'abakobwa. Ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika bwifuza ko abakobwa n'abagore, abapfasoni n'abigeme bagira uruhare rufatika muri programu z'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Muri kiganiro mugenzi wacu Diane Nahazwe yagiranye na Etienne Karekezi, umuyobozi wa serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda Ijwi rya Amerika, yasobanuye umwihariko w'icyo kiganiro gishya.
Ni buri wa gatanu ikiganiro cy'abagore, abapfasoni, abakobwa, abigeme twifuza ko mwagiramo uruhare rukomeye, mukagira urugwiro, mwisanzuye, mwisanga, mukungurana ibitekerezo haba ku buzima bwanyu, haba ku mibereho yanyu, ingorane muhura nazo, uko muzikuramo n'ibindi bibazo bidasanzwe abagabo batamenya ariko mwe mwihariye. Twifuza ko uwo mwanya mwawubona mukaganira mwisanzuye mufite urugwiro.
Ico kiganiro kizoza kirashimikira ku buzima butandukanye, hariho umwihariko wacu utandukanye n'ibindi biganiro byahabaye ku Ijwi rya Amerika ga Etienne Biraba abagore n'abakobwa.
Umwihariko urahari Diane, n'umwihariko twavuga ko ari mushya tumaze kubona uruhare rw'abagore, abapfasoni, abigeme n'abakobwa mu buzima busanzwe, haba mu muryango, haba mu gihugu hose, uruhare rwabo ntegereranwa, uruhare rwabo n'umwihariko ukomeye twifuza no kujya Amerika ko twawushimangira ukumvikana n'abatawuzi bakawumenya, ariko cyane cyane twifuza ko umwihariko wabo bawivugira ubwabo mu magambo yabo, babwira bagenzi babo, baganira ku buryo burambuye, muri make bisanzuye kandi bisanga.
Abamenyeshamakuru bazobasanga aho bari, bazohamagara, ikiganiro kizoba gitunganije gute?
Ni ikiganiro twifuza ko abanyamakuru bacu babasanga aho batuye iwabo, aho bakorera, aho biga, aho bagenda, muri make tuzaza tubasanga iwanyu aho muri, kugira ngo mudusangize uko mubaho, mudusangize ibyo mwagezeho, mudusangize n'ibibazo, ingorane cyangwa se ibigeragezo muha nabyo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Tuzabasanga iwanyu mutwereke uko mumeze nta kwihishira, natwe kandi tuzabasohoriza ubutumwa bwanyu, tuzabagereza ijambo ryanyu aho mutagera, ariko kandi icyo twifuza nuko tuzarisangiza abandi, abagore, abapfasoni, abigeme, abakobwa nkamwe aho bari hose. Ndavuga ku mitumba iwanyu, ku misozi cyangwa se mu nkambi cyangwa se mu mijyi cyangwa se mu mirima, mu mashuri n'ahandi henshi, twumva ko Ijwi ryanyu aho muri itabasha kugera kuri benshi.
Etienne Karekezi, muri Makenya kuwa gatanu rero tuzokugurira kuki ku Ijwi rya Amerika, muducire ku masonga make kugira ngo duhonje abariko baratwumviriza ntibazocikwe n'ikiganiro cya mbere.
Muri make Diane navuga ko dutangira cyane ku bagore bari mu mirimo yabo, ubundi itarizwe ku buryo burambuye, ariko ari imirimo twumva ko n'abandi aho bari bayikomerezaho cyangwa se bakayifatiraho. Tuzaganira n'abagore bakora imirimo y'isuku mu mujyi wa Kigali, nibo tuganira n'abakuru wa gatanu, batubwire akazi kabo, batuganirize uko bakora, uko babaho, nuko babangikanya akazi kabo n'imiryango yabo. Ese ako kazi kabo karabatunze? Ni akazi kabahesha ishema, ni akazi kabahesha icyubahiro? N'ibibazo nk'ibyo nibyo twavuga kandi ko n'abandi mwese aho muri tuzabasanga iwanyu, naho mukorera, naho mugenda.
Etienne Karekezi mutwari gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kwijuje America tubashimire kuri buno butumwa muhaye abatwumva kandi tukizera ko bazobwitaba mwakoze kwemera ko tuyaga
ndagushimikira nawe Diane kandi nawe nk'umwigeme n'umukobwa nawe dizereza ko ubwo butumwa mu biganda byose ugenda ukora umunsi kuwundi uzakomeza kubishimikiraho uzakomeza kubigenderaho wibutsa bagenzi bawe ko bakwitabira gahunda zacu umunsi kuwundi
cyane gose umunsi mwiza
twese Diane
barakoze rero Etienne Karekezi na Diane Ninahazwe mumvise rero iyo programu nshya kuwa gatanu w'iki cyumweru murararitswe ntikizabacike. Reka rero dukomeze noneho mu makuru ya siporo. Ikipe ya Dynamo Basketball Club izahagararira Uburundi mu irushanwa rya Basketball Africa League Ball izagera muri Afurika y'Epfo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Ni ku nshuro ya kane ball igiye kuba. Uburundi buri mu itsinda ryiswe Karahari rizakinira mu mujyi wa Pretoria. Andi makipe ari mu itsinda harimo Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Pedro do Rwanda yo muri Angola na Faf Union Sports do Rabat yo muri Maroc. Umukino rero wa mbere wa Dynamo uzaba ku itariki ya 9 kwezi kwa gatatu. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na perezida wa Dynamo Basketball Club Rukundo Jean Dassin amubaza uko ikipe ihagaze nuko bakiriye gukina muri Ball 2024.
Kwebwe nkuko mubibona twavyakiriye neza cyane, twabifashe ko ari intambwe ikomeye cyane ikipe yacu yateye, akaba ari intambwe ikomeye cyane n'igihugu cyacu cyateye kubera dufata ko na ekipe iserukiye igihugu. Ntitwari tuvyiteze ijana ku ijana ko tuzoshika hatugeze, mugabo twarabona yuko imyiteguro twagize ingene twakinye ntitwatangaye bibaye, ariko twari tuzi yuko ari igikorwa gikomeye cyane kitoroshe. Twari tuzi ko bishobora kuba n'uko bidashobora kuba, mugabo tuzatubona birebaye kubera ishaka n'abategura ekipe bari bashize bwavyakire neza byaraturyoye cyane.
Mu bijyanye n'imyiteguro dore ko imikino yo mu itsinda rya Kalahari ikipe ya Dynamo irimo izatangira ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha, ku bakunzi b'umukino wa basketball haba mu Burundi cyangwa se ahandi bashyigikiye iyi kipe yanyu, mwababwira ko imyiteguro yifashite?
Kubakunzi umugwi wa Dynamo n'abakunzi wa basket mu Burundi, kubabwira ko umugwi bifashe neza cyane. Abakinnyi bamaze ukwezi babana mu cyo bita camp, babana bitegura gatatu ku munsi. Recruitment zose zagenze neza, zashitse ata bakaba bamaranye igihe ubu baramenyeranye n'umukinnyi gukinira hamwe. Mukoci mushasha akaba barameranye nabo. Donc équipe kushikubimeze neza, turiteguye kabisa kujya gukina muri iki gice kuri kino.
Imache ya mbere izoba itariki 9 y'umugwi Dynamo izahuza n'ikipe ya Cape Town Tigers yaho mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Muri iryo tsinda kandi harimo indi kipe Club Atletico Petro do Luanda. Iyi ni kipe y'ikigugu, ikipe imaze kugira ku mikino ya nyuma myinshi muri iyo mikino ya Ball. Hari ndetse n'ikipe ya Fast Union Sport de Rabat yo muri Maroc. Ugereranije uko ubona aya makipe, amahirwe y'ikipe ya Dynamo urabona nganate bwana Rukundo?
Amahirwe y'ikipe ya Dynamo ni menshi, turazi ekipe zose turabona ko tuzizi, turakurikiranira hafi ingene bagiye barikomeza. Natwe twarikomeje ekipe ya Cape Town twarakinye mu gice giheruka. Nivyo twarabonye ingene bakina, baranadutsinze ariko badutsinze natwe twabatsinze cyane, bagaruka kubera ubugene tutari twikomeje ubuherere buto buto nivo ya kucaje. Mugabo si ekipe iduteye ubwoba, ekipe ya Petro do Rwanda nivyo ni ekipe ikomeye, tubona ko ariyo ishobora kuba tuzohiganwa cyane. Mugabo izindi zose kuri zone twebwe Karahari turimo turabona ko dufite amahirwe manini, nta nimwe tubona dutinya ko tutoshobora gutsinda. Dufite ekipe y'abana bakiri bato kandi bakomeye, twarimenyeje bikwiye, amamatchi menshi kurusha amamatchi yahora kinwa muri Ball. Ubu nkuko mwayibonye barahinduye sisiteme bakina amamatchi, icyo bita rero tu urumva ekipe imwe imwe yose izokina amamatchi atandatu. izo sabarele kwa ekipi zo tinda izo wale ekipe ikomeye fizikuma kugira ngo ikinizo machi zose ishore kutinda mo nyishi mwizu na tuturawana kota trimu ekipe zibishore.
Turagushimiye kuri makuru ya siporo n'imikino, dushimira n'abandi mwese mwari muduteza amatwi, tubararikira n'ibindi biganiro, mukomeze kugira ibihe byiza.